Muracyari kumwe na Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Kuva nako kugera saa mbiri y'ijoro muradukurikira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Na makuru, Rayon Sports iri muri kimwe cya kane cya CAF Confederation Cup. Naho leta y'u Burundi yafashe ingingo yo gufuta amashuri yigenga adashikana ibice 20% mu bizame bya leta.
Amashure y'abigenga adashikana ibice 20% kubamenye bategerezwa kuyugara.
Uyu ni Janvier Ndirahisha, umushikiranganje w'indero mu Burundi.
Ubwo buryo bwo gufuta ngo muri privilege ntibamenye kandi atamwarimu yigira umwana atashuri yigira umwana umwana ategerezwa wenyene kwigira akamenya canka akayobega kandi kuyobegwa si icyaha birashi umwana akayobega mugabo ishuri niyo kibizira.
Naho uyu ni Gilbert Beko Njangwa, umwe mu baserukira imbere y'amategeko amashuri yigenga mu Burundi. Nkuko rona rimaze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi, Rayon Sports yabonye tike yo gukina 1/4 kirangiza mu irushanwa ry'umupira w'amaguru muri Afrika, CAF Confederation Cup, ni ukuvuga igikombe cy'amakipe yatsindiye ibikombe iwayo. Rayon Sports yatsinze Young Africans yo muri Tanzania igitego 1-0 i Kigali. Ubu turi kumwe na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda udukurikirira ibya siporo mu Rwanda. Jean-Claude, wiriwe neza?
Mwiriwe neza Thomas, amakuru yanyu?
Amakuru ni meza. Nubwa mbere ikipe yo mu Rwanda igeze muri 1/4 cya Confederation Cup, sibyo?
Niko bimeze, cyane cyane ko ikipe yo mu Rwanda ihageze nyuma yaho CAF ivugururiye stati cyangwa se formule yo gukina hazamo amatsinda. Ariko nakubwira ko mu mwaka wa 2023 ikipe ya APRFC igeze kugera muri 1/2 kirangiza aho ngaho. Ariko muri bya rushanwa bitaga Coupe de Coupe, mbere yuko rihuzwa rero guhari mbere yuko rihuzwa n'iringi rya Confederation Cup bikaba ikintu kimwe. Uribuka ko kera habaga hari amarushanwa atatu atandukanye, hari irushanwa ryabaye ya mbere, hakaba irushanwa ryatsinda ibikombe aribyo bitaga Cup Winners Cup, hakaba n'iryo bitaga Moshu de Chief Abiola rya gatatu. Hari amarushanwa atatu ariko ubu ngubu byarahindutse, hasigaye hari ibyiciro bibiri byonyine, hari Confederation Cup hakaba na makipe yabaye ya mbere iwayo cyangwa se Ligue des Champions muri Afrika. Ubu rero muri formule nshya nk'uko wari ubivuze, nibwo Rayon Sports ikoze amateka ikava mu cyiciro cy'amatsinda ikaba yinjiye muri 1/4 kirangiza, aho bakina umukino ubanza no kwishyura, nta handi bavuga ngo ni umwana, aho umwana arira nyina ntiyumve. Ikipe Rayon Sports rero ikaba yabigezeho uyu munsi, imaze gutsinda ikipe ya Yanga 1-0 igitego cy'umurundi Bimenyimana Bonfils bakunze kwita Caleb akaba yagisize ku minota 18 w'igice cya mbere. Amakipe yakomeje rasatirana kugira ngo Rayon Sports ishyire mu kindi cya kabiri cyo gushimangira intsinzi. Yanga nayo ishaka kujya kwishyura kugira ngo inzozi za Rayon Sports izibangamire, ariko umupira urirangira 1-0. Rayon Sports irangiza iri ku mwanya wa kabiri muri iri tsinda rya kane, aho USM Alger muri Algeria ariyo iri ku mwanya wa mbere, cyane cyane ko muri aya masaha Rayon Sports yakinaga na Gor Mahia na Yanga, USM Alger yakinaga na Gor Mahia mu kino bereye muri Algeria, aho warangiye rero USM Alger itsinze Gor Mahia 2-1, aribyo byatumye USM Alger irangiza iri ku isonga mu itsinda rya kane n'amanota 11 mu mikino 6. Rayon Sports ikaza ari iya kabiri n'amanota 9 mu mikino 6. Gor Mahia ni ya gatatu ari ku mwanya wa gatatu, ntacyo imariye no gutaha Gor Mahia muri Kenya n'amanota 8 mu mikino 6. Hanyuma Young Africans yo muri Tanzania izari ya kane n'amanota 4 mu mikino 6. Ni ukuvuga ngo USM Alger, Rayon Sports zirazamutse muri 1/4 kirangiza, Gor Mahia na Yanga ziratashye.
Wamenya muri 1/4 Rayon Sports izakina n'ihe kipe?
Tombora ngira ngo iteganyijwe mu cyumweru gitaha, ariko uko bimeze kose ikipe ya mbere mu itsinda, tuvuge niba Rayon Sports yari iri mu itsinda rya kane, Rayon Sports yari mu itsinda rya kane irangije ari ya kabiri, amahirwe menshi uko baba biteganya muri tombora muri byandi bita udukangara, ni ukuvuga ko ikipe yabaye iya mbere iza kurangiza ari iya mbere mu itsinda rya gatatu niyo ifite amahirwe menshi yo guhura na Rayon Sports. Ngira ngo ni muri rya tsinda ririmo amakipe nka Kara Brazzaville yo muri Congo Brazzaville ndetse na ya n'ikipe gihanganje inyimba yo muri Nigeria. Ni ukuvuga ngo hagati y'amakipe abiri turaza kumenya neza mu kanya kaza kuza tumaze kumenya uko imikino y'umunsi wa nyuma warangiye, ariko amahirwe menshi nuko yahura na Car Brazzaville cyangwa se inyimba y'umu Nigeria.
Kujya muri kimwe cya kane kirangiza kuri Rayon Sports ni inkuru nziza kubyerekeranye n'amafaranga bazabahangahe.
Nibyo koko nkuko warubivuze, uko ugenda urusha gutera intambwe muri rushanwa rya CAF ni nako amafaranga agenda yiyongera duhimbaza musiki cyangwa se ibihembo. Ni ukuvuga ngo mu cyiciro giheruka cyo mu matsinda Rayon Sports yashoboye kubona 150,000 by'amadolari y'Amerika. Uko rero basimbuka indi ntera ni nako ifaranga ryongera, ubu noneho intera igiye gukurikiraho kimwe cya kane kirangiza bagiye kubona akandi kayabo cya 350,000 by'amadolari y'Amerika.
Jean Claude Munyandinda, ndagushimiye cyane.
Murakoze cyane Toma.
Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Jean Claude Munyandinda rero yatubwiraga ukuntu Rayon Sports yageze muri kimwe cya kane kirangiza cya Confederation Cup, ni ukuvuga umupira w'amaguru muri Afurika. Mu Burundi noneho ishyira mumbabarire abaserukira imbere y'amategeko amashuri yigenga bariyamiriza ingingo ya leta yo gufuta amashuri adashikana ibice 20% mu bibazo bya leta. Bavuga ko itisunga amategeko kandi ko yari kwiye kubanza kumvikanwaho nabo yega. Umunyamakuru wacu i Bujumbura Raymond Zimana araduha ibindi bisobanuro.
Mu ngingo umushikiranganje w'indero n'inyigisho z'imyuga yafashe kugira teze imbere ubumenyi bw'abanyeshuri, nuko amashuri yabigenga adashikana ibice 20% mu bibazo bya leta acayugagwa, mu gihe mu mashuri yegamiye leta aho ayadashikanye ibice 30% acabogozwa abayobozi b'ayo mashuri. Janvier Ndiraye Jarongo y'ubwo bushikiranganje yafatiye ku mwimbo wavuye mu kibazo y'uburenganzira abanyeshuri kuja mu gice cya kabiri cy'amashuri shingiro mu mwaka wa 2018. Yemeza ko ibihano by'amashuri yigenga bigiye kuja mu migwi ibiri.
Amashure y'abigenga adashikana ibice 20% kubamenye kwategerezwa kuyugara, ariko kubera ko hariho abusanga 5 munyeshure numwe yamenye nshe tuma twafashe ko tuyaca mu migwi ibiri. Hariho ayo dufatira ko tukugara igice cya kane cy'ishure shingiro, ni kuvuga mwaka w'indwi n'umunani n'ubucenda. Ikindi gice nuko dusha dufata uwundi mugwi w'abagerageje nabo tugaca tubaha imyaka ibiri y'ukwisubirako byo kunagura ibikorwa byabo, tugaheza tugaca kugara ishure ryo mu bindi.
Bamwe mu baserukira imbere y'amategeko amashure yigenga barababazwa n'iyo ngingo. Gilbert Bekonjangwa umwe muri abo avuga ko atumva ingene ishure ryohogwa kuyoberwa kw'abanyeshure, kandi amashure yigenga yigamwo abanyeshure babananiwe mu mashure ya leta.
Iyo umwana yobewe akayoberwa ari abana baje bayobewe bavuye muri leta bagaca bamenya ari bake muri prive, umushikiranganje cafuta ishuri. Kandi abayoberwa muri leta amashuri atamenyesha muri leta examen d'etat canke izindi test z'igihugu, hoho yirukana umudirekteur. None ubwo buryo bwo gufuta ngo muri prive ngo ntibamenye, kandi atamwarimu yigira umwana atashuri yigira umwana, umwana ategerezwa wenyene kwiyigira akamenya canke akayoberwa. Kandi kuyoberwa si icaha, birashika umwana akayoberwa mugabo ishuri niyo kibizira. Aho rero amashure yabigenga yaheze ayafuta.
Abo baserukira amashure yigenga basaba ko iryo tegeko ryosubirwamo rikisunga yandi mategeko agenga igihugu. Gilbert Bekonjangwa asaba ko amategeko ashingwa n'ubushikiranganje bw'indero yoshyirwaho habanje kubazwa abegwa n'ayo mategeko.
Icyo kibazo ari kibazo cobanza kikigwa mu nama y'abashikiranganje, hanyuma itegeko rigasohoka rikagenda mu nama nshingamateka. Iryo tegeko rimaze kubaho rero rigashyirwa ko n'umukono umukuru w'igihugu kugira ngo ibyo bintu bitomoke, ntihagire abasubira guta umwikomo ku mushikiranganje. Muri iyi myaka hari icyuka kibi cyane hagati amashuri y'abigenga n'ubushikiranganje bw'indero. Twifuza yuko abaserukira amashuri imbere y'amategeko bubonana neza n'umushikiranganje n'abandi bo muri ministeri bakumvikana neza ingingo zumvikanywe ko zoshobora gutuma amashuri abandanya neza.
Amashuri y'abigenga arenga 60 niyo amaze gufutwa kubera iyo ngingo y'umushikiranganje w'indero, mu gihe muri uno mwaka hataramenyekana igitigiri cy'amashuri azofatwa n'iyo ngingo. Amanota 70% niyo yafatiwe ko kubakoze ikibazo gitanga uburenganzira bwo kuja mu gice cya kabiri cy'amashuri shingiro. Ayo mu mashuri atunganya ivyigwa by'ubuhinga n'ayategura abigisha abandi, eka mbere n'ayafise uburaro, abanyeshuri barekuriwe kwigamwo n'abaronse amanota angana n'110/200 mu kibazo cya leta gikorwa n'abanyeshuri barangije umwaka w'icenda. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Noneho tujye mu Kirundo, naho mu bibazo by'indero aho ishirahamwe mpuza batwa mu Burundi Uniproba ryemeza ko abana babatwa biga muri komine Ntega ari bace yakubera ikumirwa bagirirwa. Jean Bosco Ndarurinze yakurikiye iyi nkuru.
Abatwa biga ku ishuri rya Nyakibingo baturuka ahanini ahitwa Itwengebuye. Abavyeyi babatwa bemeza ko abana babo bakiri hagati ku bwinshi umwaka w'ishuri uheze kiretse gukumirwa kubera ubwoko bwabo. Abavyeyi bavuga ko bishika no guturubikwa bagaturubikwa n'abana bo mu yandi moko.
Umwana akagenda kubera ya mico ya kera, umwana agakumirwa abandi bakamwinuba kubera ngo ari umutwa, akacagira umutima mubi, ntiyicare imbere nk'abandi. Umuvyeyi yabimenya akanarukamukura, ibyo ngaha turafise abana bari muhira bicaye kubw'izomvo zo gukumirwa.
Barakumirwa nyene ugasanga baramerewe nabi ku bintu by'uko abandi baba babacokoje ngo nabatwa. Twebwe rero ababyeyi twamara kubimenya ugasanga biratubabaje gusumba.
Aho n'abana iyo bagiye ku ishuri bamwe bahora babakubita, abandi bana babahaharika bakabakubita bakanzuka baca baheba ishuri.
Uyu mukenyezi avuga ko abakenyezi batihanganira na gato ibishikira abana babo bigatuma baja imbere y'abagabo mu gufata ingingo yo kubakura mu ishuri.
Kubera abantu babagabo bobo batazi ibintu by'ishari ku mitima, muga twebwe abantu babakenyezi tucatubabarana ingoga. Harageze yaho tuvuga ati kwama turinubwa nko kumengo ntitura abantu nk'abandi. Tukeneye kuba mwokuma mu mguma muhira mugakora ibikorwa muhira.
Kubera iki mudaheza mushikire ngo barezi mubabwire muti abana byifashe ukuntu kuno?
Urumva hariho ukuntu naho baciye babanza baraduhaharika bavuga yuko ngo umwana atambaye impuzu z'amakake adashobora kuba yosubira mu icyo gikorwa cyo kwishura. Catubona tubaye abakene gose, banyuma yaho tutobishobora byiza mpuzu kuzikurikirana bana baca bahebera dara.
Abo batwa bavuga ko biteguye gusubiza abana babo ku mashure bizeye ko bitazongera gushika uko vyabaye mu mwaka uheze.
None ubu kubera ukwezi kw'icenda kuja gutangure tugomba tubasubizemo bongere ba bige batangura umwaka wa mbere babandanije babibandanya kuzaza tubareka kubasubiza ku ishuri kubera babaharika cyane.
Twari twanikiye Uniproba ko yadufasha shyamwe mpuzabatwa kugira ngo ridufashe gusubiza abo bana mu ishuri kugira ngo baturose n'utwambaro tw'ishuri n'udukoresho. Twararungitse urutonde rw'abana cumi, yego mino minsi tuzoza kuraba umuyobozi w'ishuri turaba ko baba badushira ku rutonde. Navyo nyene ntitubyizeye neza, mugabo tuvuga ko byanse tuzosha tuja ku biro bya Uniproba tubivugeho. Abo nako baca babivuga hejuru.
Ishirahamwe mpuzabatwa Uniproba mu Burundi rivuga ko ivyo abo batwa abo ku Ntega bavuga bitarabashikira mu maraporo baronka. Umushingamateka Nengo Emmanuel arirongoye avuga ko ivyo kwinuba abana babatwa bimaze kugabanuka ku rugero rushimishije mu mashure mu Burundi. Nengo avuga ko muri komine Ntega bimaze kugaragara ko abatwa biga ku rugero ruto cyane ugereranije no mu bindi bice by'igihugu. Akavuga ko bagiye gutohoza ko byo babiva kuri iryo kumirwa rivugwa cyanke kuzindi mvo zitaramenyekana. Nzisabira Vicente arongoye igisata cy'indero muri komine Ntega nawe avuga ko yaramaze kumva bivugwa ku matwi ko abatwa biga ku ishuri rya Nyakibingo bakumirwa mu masomero. Nzisabira akamenyesha ko agiye kwishikirayo vuba kugira yirabire inkuru y'imvaho, ariko arahakana ko atamunyeshure aheba ishure kubera yabuze imyambaro y'ishure nk'uko abo bavyeyi babatwa babivuga. Akamenyesha ko iyo bishitse bakabona ko umunyeshure yabuze umwambaro w'ishure bamwihanganira akabandanya yiga. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika rivugiri Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kugenya bishobora kugabanya kwandura sida ku bice 60% mu bagabo. Mu kanya gashize mu kiganiro muri Isanga, mugenzi wacu Oriane Itangishaka yabiganiriyeho na muganga Didier Kamatari wanonosoye ibyo kubaga. Muganga Kamatari ari Bujumbura mu Burundi, aratangira asigura akamaro ko kugenywa ku bagabo.
Akamaro rero kugenywa ariko ari bita gusiramugwa, twebwe muganga kenshi hariho inzira zitatuma tugasubira kimwe kumuntu azenyuka hariho kubana cyane cyane n'abantu bakuze rimwe na rimwe indwara zishobora gushika z'indwara twita mu kinyakinyo ku kinezi iyo ndwara kinezi zimwe zisanga bidahuko baruhuka umutekano ruba rudafite intoboro yaguka neza kugira bishobore kuja kuzimuka ngo ushobore gusohora imitoriganyo iyo ndwara rero ntishobora gutera ingorane zimwe zimwe zijyanye no kugira imyanda mitoyi ingorane zo kurangura imyanda yaburatse rimwe na rimwe ku bantu bafite birashobora no gutera indwara z'inzira cyangwa z'imicafu ziza kumitwe inzani kurangwa ko bagafite inzani reka no hajya hashobora guca kuba yitegeka atobora gaca umwanda mutoya iyi ni indwara cyane cyane tugira na cyane cyane tusaba ko tubagenyera kubera bidufasha gukinga izindi mpanuka ziba zijyanye n'iyo ndwara hari igihe zifata cyane cyane parasimozi mu gihe usanga ujyanwe kuba z'inzani iyo rwashoboye gusimuka rugaca rumira nk'itopito yahushe ku mutwe w'inzani aho umwe basaba gutegereza guca kumukora kizita n'izita z'iteratino anyuzwa izindi ndwara zikingirwa bakaba ko zikinga iyo umuntu yagenyerewe cyane cyane turiya dutegeranye cyatanzwe na onesi na onesida mu bihumbi bibiri baravuga neza yuko kugenyera ngo bishobora kuba ari ubundi buryo bwo biyongereza mu buryo bwari buhari buri muntu ashobora gukinga kongerekana gukiza roho nyaganda sida mu bihugu usanga icyo kiza roho nyaganda gikaze cyane cyane mu bihugu byo muri afurika y'epfo ya sahara ibyo biravugwa yuko ishobora gukiza iyo ndwara ya sida cyane cyane ku mugabo ariko ugasanga bamwe ntibabyemeza ntibabyemera rero niyo bavuga yuko mu bihugu usanga iyo ndwara ikaze ishobora kuba ari uburyo bundi bwongereza mu gukinga iyo ndwara y'igitaro nyaganda sida ahandi naho urashobora gusanga hasigaye mu kintu gisagara cya Bujumbura cyangwa mu Burundi abantu benshi baza gusaba ko tubagenyera kubera biba bijyanye n'iyo mico usanga isanzwe ihari twakuye nuvuga mu baswahili abantu basilamu usanga abantu babifuza kugenewe ugasanga mu kibano nk'uko twazindize umuhungu atagenerewe nyamufata nk'umuhungu
nuko murakoze cyane mwavuze mu ntango izo mpamvu zitatu zishobora kubatuma musaba umuntu kwigenyera intoboro yoba itagutse neza ugasanga umwanda muto biramugoye mwavuze kandi n'amabanga y'abubatse imicafu n'ibindi ariko tugarutse ku mabanga y'abubatse hari abafise amakenga yuko ahubwo umuntu akuze abikoresheje akuze cyane ashobora kugira ingaruka mbi kukurangura amabanga y'abubatse byoba ari byo kumbure batinya ko boca imitsi nabi canke mwubabwira iki ko bafise ayo makenga
makenga n'ukuri burya kugenera gukura unazikura ko gahimba k'umubiri kari ku mubiri w'inzani ibyiza bimwe bimwe byagizwe n'abanyamerika niho bavuga yuko umuntu usanga cyane cyane ku mugabo uhagabanuka ari agahimba kari gasanzwe mu ruzimba bituma umugabo ashobora gushyikira umunezero ariko twita kirokosite ni zone erogene ariko kenshi na kenshi twese biraba nko muri bino bihugu by'iwacu nta byiza biragira byerekana yuko ibyo bintu bibaho usanga abana bagenyerwa bakiri batoyi umuntu akazashika mu zabukuru kandi akubaka akarangura amabanga yabubatse ingaruka mbi byikuze maze kubona zishobora gushika ni mu gihe cyane cyane umuntu agiye kugenyerwa ahantu bakamugirira mu buryo bw'abantu baba batabimenyereye kuva bikora ukuntu bivuga mu kirundi ni igitendo vite finite shirizikale ugasanga bagiye kuri ba bantu babikora mu makazi hagati hashobora kubaho ingaruka hajya twakuye kajya gakoba dutegereza kuhashona uko twashona naza inkovu ijya nkovu ifite kuba imwe mu bitera ingaruka mbi mu kurangura ko mabanga yubatse kuwo mugabo ibyo mushobora kwiyumvira ikindi nacyo cyane cyane ni uko n'ukugenyerwa bifite ubuhinga ukuntu tubikora twebwe tuba twarabyigiye iri bwoko bwinshi ukuntu ushobora kugenera umuntu uraje n'ukuntu ari ameze constitutionnel nka mede ku mubiri wiwe ku buryo umubyeyi kaje gutera ingorane cyane cyane n'ibyo bigize banga dukurangira nk'abanga yabubatse hari udusimba dukuru usanga utegereza kumusigira kugira ashobore kuzemukora neza.
Urumva rero muhanura ko umuntu ata abantu badakwiye igenyera bakaja mu bantu babinonosoye, ni nayo mpamvu muhanurira yuko boja kwa muganga kuko izo ngaruka mbi zo kutarangura amabanga yabubatse neza inyuma yaho bisiramuje biba byavuye ku kuntu baba babigize nabi.
Yego cyane, ni ukongera ko na cyane cyane twese izo ngorane zo kurangura amabanga yabubatse burya ingaruka mbi maze kubona byo nko mu mwanya maze ndangura ibikorwa byo kubaga tukazi indwara zitari kuba hariho nk'abantu tumaze kuronka usanga nk'umuntu usanga baramu baramuciye igihande cy'umutwe w'inzani n'ibihumba bizomugora hariho nk'abantu usanga ubona kuba barabigenye bakabigenera kuko barunini ugasanga nta mubiri umeze neza usigaye uwo muntu urumva azoza amagira ibibazo mu gihe arangira amabanga yabubatse bo baciye umutwe w'inzani azogira turete izo ngorane z'umuntu kurangura amabanga yabubatse azongera n'ingorane mu bijyanye mbere no kugira umwanda mutoya kuko n'ibintu bitoroshye. Urumva igihe icyo muhamura nuko burya kugenerwa n'ubwitani ibanga umuntu yorekera abaganga iyo rero tugize amahirwe hakaba ibihugu by'iwacu byarashoboye kudukomesha tukaba twarashoboye kwiga ubwo buhinga bwo kubikora neza kandi bariho ndibaza muri bino bihugu byacu abari muri bino bihugu by'iwacu bari bakwiye kumenya yuko kuja kugenyerezwa mu rufuri n'umuntu atagize ese nibaza ko ari byiza cyane kuko bigenda kose n'amagara y'abantu tuba tudakorera ko ego.
Reka rero tuje ku mirongo ya telefone twakira abanywanyi biradijwe rya Amerika bafise ibibazo n'ivyumviro bobaza muganga turi kumwe ni muganga Didier Kamatari I Bujumbura mu Burundi. Duhere ku witwa Jean Claude, wiriwe neza Jean Claude?
Mwiriwe.
Muraho urakomeye?
Turaho. Nibyo murakoze cyane, nibyo koko cyane amatsiko muri kwisiramuza ni igikorwa n'ubundi natwe abagabo cyangwa abasore kiri kugenda neza cyane by'umwihariko hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mhm. Igikorwa cyo gusiramurwa ubundi dusiramurwa mu byiciro bibiri.
Mhm. Ni ukuvuga
icyiciro cya mbere cy'impeta, hari n'icyiciro cya kabiri cyo gukebwa, ariko ubu ngubu buryo n'ubundi bwari busanzwe bumaze n'igihe buri gukoreshwa cyane hano muri iki gihugu cy'u Rwanda mu ruziruko ndetse n'abakuze, ni uburyo bw'impeta.
Impeta?
Meta. Ndicyo gihe ni bwo buryo buri gukoreshwa cyane, ni ukuvuga ngo byibuze wenda mu mwaka ashobora kuba basiramurwa nk'abantu barenga nka 300-400.
Ku rwego rw'igihugu cyangwa muri ako karere urimo?
Muri aka karere ndimo. Ni ukuvuga ngo n'ubundi buri mezi atanu hari abaganga babishinzwe baturutse hanze b'inzobere baza bakaza bagasiramurira ubuntu n'ubuntu nta mafaranga bacyo.
N'ubuntu
mu buryo bw'impeta ariko bitewe nk'umwe na minisante nyine bakaza buri murenge hanyuma bakagenda bafatamo abantu ku bushake ushaka akaza akisiramuza kuko bavuga kuko iyo ugiye gusiramurwa barabanza bakakubwira ibyiza byo gusiramurwa bagiye kugusiramura kukwambika iyo mpeta hanyuma bamara kubigusobanurira hanyuma ukabemera nawe kubaha amabwiriza n'amategeko n'ibyiza nawe ugiye gukurikiza kugira ngo ubashe kubaho umeze neza kandi hari indwara nyinshi ugiye kwirinda kuri wowe. Tugira ko ushobora no kwa burya niyo ngo ni yego sibivuze ko utakandura ubwandu bwa sida, ariko iyo siramuye ngo hari 80% n'ubwo ufite kuba utabasha kwandura ushobora gupfa n'umuntu wanduye virusi itera sida n'izindi ndwara nyinshi cyane batubwira. Kandi burya si n'indwara gusa, burya n'iyo kwisiramuza nkatwe tuba twaranabikoze hakiri kare tuba tumaze kubona akamaro ko kwisiramuza akaba ari kanini cyane.
Nko kuri wewe nk'umuntu wewe bwite ubona akamaro ari nk'akahe?
Akamaro ka mbere ni ukuba nsukuye umubiri wanjye nta mwanda. Kandi akamaro ka kabiri, hari indwara mba nagomba kwandura arimo za kanseri zishobora gufata ku myanya ndangagitsina yanjye, iyo nawe ntabwo ushobora kuyifata. Kandi by'umwihariko n'uyo niyo mfite n'umufasha tubana nawe biramushimisha cyane iyo abonye isukuye ku gitsina cyanjye, nabyo ni ibintu byiza cyane biba bimushimishije kuko ahanini nanjye uvanga nk'abana iyo mbyaye nkabyamo nk'abahungu nanjye mitamba siramuza bakire bato kujya nabo bazamuka bameze neza kuko mba mbarinda indwara nyinshi cyane bakandura.
Urakoze cyane gose Jean Claude, urakoze ku cyumviro cyawe n'ikibazo. Urakoze cyane.
Urakoze kandi nshimira n'uwo muganga wa muri ndamwatumiye rwose mu cyo kiganira aho rwoba kiremo imbaraga nk'uko urubyiruko rw'u Rwanda rutamaze gutera imbere. Nk'ubu ndababwiza ukuri hano mu karere ka Ngoma burasirazuba tumaze kwisiramuza kugira gishimishije kugira ngo uzabone umuntu w'urubyiruko wenda ugenda adasiramuye muri uyu murenge wacu wa Gashanda. Ni ikibazo gikaze, twese twarasiramuye cyane tujya ku bitaro bikuru by'i Rwamagana cyangwa kadushaka ku masatere do sante atandukanye bakabasha kudufasha. Uri kumva n'abo baturanyi bacu rwose b'i Burundi nabo bagerageza ubwo batera imbere nabo bisiramuze urubyiruko rwose rw'isiramuze kuko ni byiza cyane ndabibakangurira cyane.
Urakoze cyane Jean Claude, urakoze. Ego tugarutse kuri muganga Kamatari. Jean Claude yavuze ku buryo butandukanye buhari bwo kwisiramura, ubutubwira mu buryo mukoresha aho mukorera mu siramura mukoresheje ubuhe buryo.
Iyo murakoze ndabona gomba mwande mu ntumurire mu buryo yavuze cyane cyane ko tunamumba neza.
Ego
ndi ku buryo ngo bwibeta aha mu Burundi uburyo dukoresha na cyane cyane kubyimeka ntibura Afurika ni uburyo buhanitse, ariko sinzi ko ubwo buryo bwimeka uko yabyikimeka ari yo yasanzwe nzi ko babikora. Ariko nk'umuganga dukoresha uburyo ngaha anye bwabujyanye n'ibikoresho tuba dushobora kuronka hafi yacu. Uburyo dukoresha bumva buba butandukanye siye nangahe bitumva ndabivanye n'aho ubwiye kubikoresha. Dukoresha uburyo bw'ubugena tugaca dukoresha imiti umuntu agashona neza agasiza mu nzira uruguma ama bagaca bagudanya miti n'ikiringo kindi na kibiri umwana cyangwa umuntu akuze ategetse kwa maza uruguma uruguma ukuntu bikorakira gushika agakiza.
Muvuze niba nubumvise neza muvuze ko bishobora kumara nk'ikiringo cy'indwi zibiri mbere yuko ikiguma gikira.
Ego birahindagurika ivana n'ibikoresho umuntu aba yakoresheje na cyane cyane imiti umuntu aba yakoresheje kugira yegeranye naho ubundi uruguma ubwabwo bwonyine iyo ari abantu batoye kenshi haranyarugurukira mu kiringo cy'iminsi icumi usanga uruguma rurigororakira neza. Birahindagurika rero bivana n'umuntu n'imibiri y'abantu uko imibiri imeze kumwe hari abo usanga basize hagati y'icumi ariko tujya tumizi tuba twakoresheje kenshi bivana n'ubwoko bw'imiti umuntu yakoresheje. Hari imiti byinshi bikoroka hagati y'imiti
zibiri zitatu. Mwavuze kandi yuko uwo muba mwasiramuye agomba kugaruka kwa muganga mugakurikirana ikiguma ntategerezwa kucirabira wenyine, agomba kubandanya agaruka gushika naho gikira.
Yego cyane, turamusaba nk'ubu umuntu bamukoze nk'uno munsi kugira ngo bitomokere neza umuntu turashobora kumubwira abitana n'umuganga yamukurikiranye. Ako kenshi na kenshi turamusaba kwanza agarasigira n'umundi akaza gatatu tukaraba ubwo ruguma bwiwe kubikurakira. Rero ubonye uko umuntu uruguma rugenda rukira neza arafite kuza nka kabiri cyangwa hagati ya kabiri na gatanu.
Banywanyi namwe bakunzi b'ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Mbere yuko rero tubagezaho aho mushobora kudukurikiranira, muganga Didier Kamatari wanonosoye ibyo kubaga yaganiraga na mugenzi wacu Oriane Itangishaka kuri biriya byo kugenya abagabo n'uburyo birinda indwara nyine abagabo cyane cyane na sida, bishobora kurinda umugabo ho sida, bishobora kurinda abagabo ibice 60% kwandura sida. Iki kiganiro mushobora kugisanga mu gice cya Murisanga ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com. Aya makuru rero nahangaha tuyashoreje mbibutse gusa ko Rayon Sports yagiye muri kimwe cy'akane kirangiza muri Confederation Cup. Mukomeze mugubwe neza na radio yanyu Ijwi rya Amerika. Murakarama.